mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imyaka 57 yarayirumanye u Burundi bwikukiye.
Izijya ntwari zirongowe n'umuganwa rutufutwe rwa gasore zashitseko. Abakuru babimenye iragi ntushobora kurigumana mu gutagibuka.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagaruka ku nsiguro bahisa bukuru ya 57 y'ukwikukira kw'igihugu cyabo. Ido ni ido yo nkuru ni mukanye sase. Ariko tubanze duhere ku makuru avugwa irya nino mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise.
Mwaramutse Diane, ndamutse nabaduteze amatwi muri aka gatondo. Amakuru ava muri Sudan avuga ko abantu bashika kuri 11 bishwe mu myiyerekano iheruka iri mu rukurikirane rwo gusaba ko intwaro mfatakibanza yegurirwa abasivile. Igipolisi cyarateye ibyuka bikoroza amosozi ku bihumbi by'abanyagihugu bari bashwaye amabarabara ku murwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bibanza ku munsi w'Imana. Iyindi myiyerekano ivugwa kandi ko yabaye n'ejo ku munsi wa mbere. I Washington, Leta Zunze za Amerika ziyamirije ikoreshwa ry'amasasu yica ku basivile batekanye kandi abategetsi ba gisirikare ngo babwirizwa kuzobibazwa nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika n'amakungu ejo ku munsi wa mbere. Uruhagarara hagati y'abiyerekana basaba ubutegetsi bw'abasivile hamwe n'abategetsi ba gisirikare rwatanguye kuva habaye ikurwa ku butegetsi rya Omar al-Bashir. Intambara zo kurwanira kwigarurira Tripoli mu mpera z'indwi heze zarakomeye zigera aho hari uruhande rwigamba ko rwigaruriye igisagara gikomeye. Ariko mu gihe kazoza k'ico gihugu kari mu mayira abiri, imirwano hagati y'impande zirwanira ubutegetsi bisa n'uko byayangaye nk'uko umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Hida Murdoch abishikiriza ahari muri Libya. Mu ndwi iheze abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu barigaruriye igisagara cya Gariane kiri mu buraruko bushyira uburengero bw'ico gihugu. Bavuga ko baciye umuhora abansi babo bahora bacishamwo ibirwanisho mu mirwano yo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Libya gitwarwa na leta zibiri haraheze imyaka itanu. Leta y'umurengero yemewe n'amakungu izwi kandi nka leta yavuye mu masezerano iri ku murwa mukuru Tripoli. Leta ya gisirikare ya kabiri iri mu buseruko irongowe na Marshal Khalifa Haftar avuga ko arwanira ubumwe bw'igihugu. Izo mpande zose uko ari zibiri zose ziremeza ko zikwiye gutera intambuko kugira zishike kuri leta y'ibiyunze bose bahuriyemo. Leta Zunze za Amerika ishikiriza ko zitazigera zemera ko Iran ihingura ikirwanisho cya nikleyere inyuma yaho Tehran itangarije ko yarengeje igipimo cy'ubumara bwa uranium nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu yo muri 2015 abuza icyo gihugu gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Amerika White House byatangaje jo ku munsi wa mbere ko Iran ikwiriye kubahiriza ayo masezerano kandi ko Amerika izobandanya itera igitugu Iran gushika abategetsi bayo bahinduye ingendo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Iran Javad Zarif yabwiye itorokanizo ry'amakuru ISNA yegamiye leta yabo ko Iran yarengeje igipimo cy'ibiro 300. Ivyo bikaba bivugwa ko Iran itunze uranium ifise ubumara bugera kuri bitatu n'ibice 67 kw'ijana. Nibwo bwa mbere Iran irenze ku masezerano yagiranye n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze za Amerika n'umuryango wa Buraya, igihe ivyo bihugu vyemera gukuraho ibihano vyafatiye Teherani. Muri Afrika naho abantu bitwaje ibirwanisho byo ku munsi wa mbere baraturikije bombe yari itezwe mu modokari ku kambi ya basirikare ba Niger mu gisagara cha Inatese hafi y'urubibe na Mali nkuko amakuru ava mu gisirikare abivuga. Muri ako karere niho hari ikambi ikomeye y'igisirikare cha Niger habera imyimenyerezo y'abasirikare baje gufasha inteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mali. Mu ntango z'ukwezi guheze abarwanyi 18 w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'abafaransa na Niger muri ako karere. Nayo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Mauritania yaremeje ejo ku munsi wa mbere ko Mohamed Cheikh El Guzaini ariwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Nyuma yaho abo bahiganywe bari bitwaye bavuga ko amajwi yibwe. Iyo sentare yavuze ko abo bitwaye atavyemezo bihagije batanze. Mohamed Cheikh El Guzaini yegukanye intsinzi n'amajwi agera kuri 52%, akazokwimikwa kwigenekerezo rya kabiri cy'ukwezi kuza k'umunani. Ni ku nshuro ya mbere kuva muri 2008 abategetsi muri Mauritania bagiye kubisikanya mu mwanya w'umukuru w'igihugu hatarinze kuba uguhirika ubutegetsi kuva mu mwaka w'1978.
Arakoze mgenzi wacu Aloyiza Bigirimana kuri amakuru avugwa ijya nino ku isi ahejeje kudushikiriza. Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahe ikaze. Ejo ku munsi wa mbere Uburundi bwarahimbaje imyaka 57 buronse intayo kwikukira. Mu byaranze ibirori harimo gutanga ubushimwe kubitanze kurusha abandi barimo na bamwe mu banyamahanga. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ibirori nyamukuru byo guhimbaza imyaka 57 irangiye Burundi bwikukiye byabereye kuri no wa mbere ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yibuka igihe abitavye ibirori igituma uyu munsi uhimbazwa mu gihugu cyose.
Mu kunyagwe nayo kwikukira nkuko mwabyumvise twanyazwe byinshi: ubutunzi, imico kama, imibano myiza, intwaro twatwitunganirije n'ibyacu bidusubiza mu ihumbi. Kuya tugarukere ku ntayo kwikukira ibyoroshe. Nico tumwe no munsi mukuru rero, tubite umunsi mukuru yaba arabandi twibaza neza yuko mugiye gukora amafaranga dutakaza kuri uno munsi mu gihugu cyose cyo Burundi, kuko ku munsi umwe wunyere tutimbaje umunsi mukuru nk'uyu turetse yuko twataye ibikorwa. Tuwa twinjije mu gihugu cyo Burundi nk'imiliyari nka 2 dushize ku munsi mukuru ni hafi miliyari 1.5. Miliyari hafi zine ziba zigiye biturutse ku bakoloni batwononeye muri abyo myaka 57 haciye. Ayo mafaranga bakoze ibintu byinshi cyane, amashuri abavuye mu za kaminuza n'amabarabara muri aho murabe imiliyari zine ku mwaka muguze n'imyaka 57. Mwumva amafaranga ukuntu angana, ukuntu twasesaguje, ukuntu yari usezemo imvune iyo nayo kwikukira. Mu bisanzwe abakoroni botubera abana beza batwishyuye amafaranga twasesaguye kugira iminsi mikuru 57.
Muri ibyo birori hari benshi bishuwe kubera byinshi baranguye mu guteza imbere igihugu. Muri abo harimo umushikiranganji Deo Guide Rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi.
Kuva ashikira uburongozi bw'ubushikiranganji ntiyabaye mu biro, amaze gufata inyingo nyinshi cyane zituma umwimbu wiyongera, maze yanzara n'inzaragiza tuto turayisezera mu gihugu cyacu Burundi. Tukamushimira kandi yuko yafashe imigambi ikomeye yo kugira ngo ashobore kufasha gusakara igihugu cyacu cyo Burundi biciye muri wa mugambi we Burundi urambaye. Hanyuma kandi ibyo amaze gukora, yafashe imigambi ikomeye yo gusibura igihugu cyacu kugira ngo dukingire isindimwa mu kuba kugira imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hama kandi kwa dukingire n'imyonga n'amariba yacu, kuko amariba yacu mu Burundi twasanze atandi mariba ava hanze, dufite amariba ava mu Burundi gusa. Hama ikindi kiza koze cyane yabaye hafi mu gutunganya rya hingo rihingura ujya mwavu w'ikizungu fomi. Hama kandi kweze no munsi rero turabona neza yuko akuratiziganya kugira ngo mwimbu haba mu burimo bw'orozi bubande bwiyongera tufatiye kandi no kugwiza inyanja z'amafi tumwe rero ikidari citwa ordre du mérite du travail classe de commandeur mu kirundi ni kidari c'indongozi hamwe nibahasha kumushigikira urupapuro rw'iteka ahagwa na leta y'u Burundi kugira tumushigikire tumutere intege tumwe kandi nibahasha y'imiliyoni 2 zo kumushikira no gukengurukira
Userukiye igihugu c'u Burundi i New York muri leta z'umwe za America nawe nyene yashimiwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
Ambassadeur Shingiro Albert uyu mu ambassadeur kuva rero aseruki Burundi mwisha muza makungu oni hariya ibintu byarahindutse kuko abansi binaye kwikukira bari barashinze rwaguma barondera nabandi abambari babafasha kugira ngo intaye kwikukira ibandanye itosekara ariko rakora hasi hejuru ibinyuma byose n'abaremendanya byariko birakogwa mwisha muza makungu oni birasambuka ingingo zose z'agahotoro zari gufatwa kubwo zifatiye ku makuru atariyo zirahagarikwa hanyuma kandi anarondera hasi hejuru abakunze n'inshuti babaye hafi yiwe kugira ngo bamufashe kugwanurwa rugamba kugeza no munsi akaba ari kararutsinda tumukomera amashi
urunani rw'amasendika y'abakoze mu Burundi COSIBU bashima ivyavumerewe n'umukuru w'igihugu kuri no genekerezo rya mbere ikwindwi Tarsis Gahungu arangoye urwo runani avuga nko kwihagarikwa cyo gukatwa intererano z'amatora ku mishahara agasaba ko no hanyuma ivyabaye bitosubira kuba
murunaye muza amasendika COSIBU tujyakira neza gose nibyo avuze yuko amafaranga y'amatora sana yakwiye yuko rero ubu iyo ngingo igwagarikwa ku bakozi n'abandi urumva twobyakira neza ko twakoze neza akaba yarabonetse akaba yarakwiye twari twarabihariye twari twarananditse dusaba yuko koko umuntu yobitanga uko abyifuza uko abishoboye nibyo twaravuganye baratubaye ayo babakeneye yego data ubu batoreye yuko yabonetse yakwiye amafaranga ni byiza turabishimye bo tukiba tuti hanyuma hakenewe ibintu by'intererano ko twobanza tukabiganira kugira burya iyo umuntu uguze ati ari ku gahato canke uko byishaki kuko nkabirya batubwiye ko twara tuyatanga yego bari bati umuntu azotanga yangana gutya
iruhande y'abarundi nkuru nziza ashimira harimwo abanyamahanga babiri avuga ko bafaje cyane mu iterambere ry'u Burundi bagizwe n'umufasoni Agnes Van Alessen yigeze kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Buholande n'ayandi makungu hamwe na Joel Livin yahoze aserukira igihugu cy'u Bufaransa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2010
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
No mu gihugu cy'u Rwanda abarundi bahahungiye baributse ku kwikukira naho ubuserukizi bw'u Burundi atabirori bwateguye abavuganye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru bavuze ko bababazwa no kubona ibibanza bimwe byahinduwe amazina harimo n'ivyari vyaritiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira
Iyo tariki n'abarundi bahungiye mu Rwanda barayizi kandi bayifise ku mutima kuri uyu wa mbere bifadikanije n'abagenzi babo bari mu gihugu kwibuka no guhimbaza umunsi w'ukwikukira kw'igihugu cyabo yamara abo bahunze bobo bati ntiduhimbaza ahubwo turibuka gusa umuhumure arasigura igituma
byo guhimbaza nta birimwe mbo turibuka ko twigize kugira intwari zaharaniye iteka ry'u Burundi n'abarundi ntituvyibagire kuko karya n'akarero keza izijya ntwari zirongowe n'umuganwa rutuvuke kwa gasore zashitse ko abakuru babimenye bakurane ubwo butwari bwo gukunda igihugu bwo gukunda abarundi gukunda bene wabo iragi ntushobora kurigumana mu gihe utagibuka wongere uraba uruhara rwawe nawe ko urugamba rwo guteza imbere igihugu ntiruherera mu kwikukira ni ibi byose byo kuvuka yuko tuba dukeneye igihugu gitwagwa neza cyubahiriza agateka kazi na muntu hanyuma kigateza imbere abanyagihugu bakiteza imbere ntibame bagwaye ntibame ba inzara ibishe ntibame mu bukene tukikukira ku macakubiri kugwanga.
Mu ijambo yashekereje abarundi kuri uyu munsi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahamagarira bo gutahuka nk'uko abandi bamaze kubigira, cyane cyane abava mu gihugu cya Tanzania.
Uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka ku bwinshi bw'abarundi bari bahungiye mu mahanga bitewe n'abashaka kudusubiza mu buja. Itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi. Turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije y'umwaka uza wa 2022.
Yamara abahungiye mu Rwanda bo bose ko babibona.
Turabona abari ko barahunga uno munsi mu makambi ya transit hariho benshi bari ko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Turumva imivyimba y'abantu iri kwiragenda mu nzuzi zitandukanye. Ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro.
Nawe kuvuga ati abantu tuzoja mu Burundi gutora nta muntu yahunze afite gahunda yo kuja gutora
kutwene cibituraba ko kuko mu Burundi amatora nta mutekano uriyo suno munsi wo gutegura amatora kwari kubanza gutora inyishu irama no gusongera isibe
ubwambi no basaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Perezida Petero Nkurunziza yatangaje kandi ko amazina amwe amwe y'ibibanza n'ivyibutso agiye guhinduka nk'ikibuga citiriwe Uwarondeye Intayo kwikukira Ludoviko Rwagasore kigiye kwitirirwa Intwari izina ryitwa abahoze ku rugamba rwarimwo umukuru w'igihugu ahari kuva mu myaka y'igimikime amajana 993. Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguzi amateka ababazwa n'uko izina ry'Uwarondeye Intayo kwikukira rishobora kuzokwibagirwa kuko ririko rikugwa ku vyibutso. Abona ko guhindura ayo mazina harimo no kwihora
ibyo ni byayo ni nyene byo kurondera amajwi mu banyagihugu nta n'ikindi bigamije atari ico tangiye kumva ngo Adolphe Nshimirimana ni kwa rugamba babandanye umwego mu ishamba cange ndataye wewe nta kibi cyane mugabo si kuvuga ko abakunda cyane kwiyamamaza hariho ibintu byo kwihora ibindi byose bijanye na Repubulika byose ibyerekeye rese ibyo twakwita resembura byose yabikuye yanavyivugiye. Igitangaje ari gusuka byose ni cya Rwagasore. Rwagasore amukura ko izina akarikura Stade Prince Louis akaryitira ubundi Intwari. Intwari ya mbere mu Burundi tuzi ni Rwagasore kubera ko ufata irya stade ukayitira intwari zose ni bande harimo na Adolphe Sétanu ni vya bindi avuga ati hariha abenegihugu n'abandi basanzwe b'abanyagihugu batigira bangana mu burenganzira mu gateka kabo nivyo.
Ubuserukizi bw'Uburundi mu Rwanda nta birori bwateguye. Umukozi wa ambasade yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bitatumwe n'imigenderanire mibi Uburundi bufitaniye n'u Rwanda ahubwo ko byatumwe n'uburyo buke. Cyeklabine inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tugume mu gihugu cy'u Rwanda aho naho nyene ejo kwa mbere imyaka 57 yari rumanye ico gihugu cikukiye no munsi wabaye uwikiruhuko mu gihugu cyose n'ahatabirori vyahabaye. Abayobozi bavuga ko umunsi w'ukwikukira uhuzwa no kwibohoza uzuhimbazwa kwa kane w'inondwi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kumusu Rwanda rwizihiza imyaka 57 rubonye ubwigenge nta birori byabaye gusaba abaye umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose. Ijwi rya Amerika ryegereye imwe mu basaza babashije kubona uko uwo munsi wari wifashe muri icyo gihe. Profeseri Kayishema Yohani Maria Vianney yabaye umwarimu wa kaminuza igihe kirekire ubari mu kiruhuko cy'izabukuru. Yasobanurije Ijwi rya Amerika ko ari umwe mu bari bitabiriye ibirori byo kwizihiza ubwigenge ari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye. Uyu mukambwe yabwira Ijwi rya Amerika ko uwo munsi awibuka cyane kuko ari nabwo bwa mbere yarageze mu mujyi wa Kigali.
Muri 62 nari mfite nk'imyaka nka 16 nigaga mu seminari Kabgayi. Ubwo rero ndabizi rwose independence iba n'ukuntu abantu banezerewe hirya hino bakanywa inzoga, ndetse aribyo hari ngo n'abapfuye ngo kubera ibyishimo by'independence. Twabaga mu seminari, hanyuma baraza badukira mu mamodoka baratujyana. Twari tumaze n'igihe kirekire twiga ibyo bikino. Kubana bangana batyo rero urumva yuko twari tunezerewe kujya i Kigali. Benshi bwari n'ubwa mbere bagera i Kigali, turakinnye umenya ari nabyo bikino bikuru byari bihari mu kuri uwo munsi.
Ubona Perezida Kayibanda amaso ku mazi?
Yee, twaramubonye rwose kuko dukina kabaga tumubona aho yicaye n'abandi banyacyubahiro. Ndacyabyibuka rwose wari umunsi mukuru ukomeye.
Uyu musaza avuga ko nubwo itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 aribwo Rwanda rwabonye ubwigenge, wasanga atari byo kuko n'ubundi Rwanda rwari rusanga mu bwigenge. Ahubwo iriya tariki avuga ko babusubijwe n'abazungu bari barabubambuye. Kayishema yemeza ko ubwigenge nubwo bwaje bukenewe ariko butishimiwe n'abanyarwanda bose.
Ubwigenge buba bwabaye mu miborogo byari byaratangiye muri 59 bahohotera ubwoko bw'abatutsi, benshi barahunga bararorongotana n'abasigaye mu Rwanda babambura ubwigenge. Ahubwo noneho kuburyo nubwo bavuga ko igihugu cyabonye ubwigenge icyo gihe, ariko hari ababubuze icyo gihe, babubujijwe kandi na bene wabo. Noneho batabubujijwe n'abakoloni, ntabwo ari umunsi mukuru wasangiwe n'abanyarwanda bose, ni umunsi mukuru w'igice kimwe cy'abanyarwanda.
Uyu munsi waranzwe n'ikiruhuko mu gihugu hose, ariko nta bindi bikorwa byabaye bigaragaza ko ari umunsi mukuru. Hari abaheraho bakavuga ko uyu munsi leta yawambuye agaciro kawo, ariko abayobozi bakunze kumvikanisha ko batigeze bambura agaciro umunsi mukuru w'ubwigenge. Gusa leta ivuga ko yahisemo guhuza kwizihiza umunsi w'ubwigenge n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7, umunsi Rwanda rwizihiza wo kwibohora kw'igihugu. Kuri Muzehe Kayishema nawe yemeza ko hatabaho ibirori by'iminsi ibiri kurikirana, ariko ku munsi wo kwibohora hajya habaho no kwibutsa ku Rwanda rwabonye ubwigenge tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7.
Ariko babifatanyije rwose yewe numva ari ikintu cyiza. Abakomeza kubikemanga ngo rwose ngo umunsi w'itariki ya 4 y'ukwa 7 ngo barawibagiwe kandi ari wo munsi independence yabereyeho, n'ubu hari ababifite mu mitima yabo. Barakibaza ngo igituma uwo munsi wavuye, ariko impamvu zirumvikana yuko uwo munsi bawufatanya no ku itariki ya 4. Naho kuwureka, nanone kuwureka ni umunsi mukuru w'amateka. Ayo mateka yabayeho, uwo munsi uriho, kandi hari abawiyumvisemo. Nanone ntabwo twawureka, twabufatanya n'ubundi.
Imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali ahategerejwe kwizihiza imyaka 25 Rwanda rwibuhoye. Mu mujyi wa Kigali hakomeje kumvikana kuri Stade Amahoro imyitozo y'ingabo z'igihugu ziziyereka tariki ya 4. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali kandi abaturage basabwe gusukura amazu cyane cyane acururizwamo yubatse ku muhanda, aho ubuyobozi bwasabye banyira amazu kuyasiga amarangi yose. Itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ni nabwo umukuru w'igihugu ageze ijambo ku Banyarwanda. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejugi Amerika turakomeza n'ibiganiro tuwafitiye imiryango irenga majana atanu yo muri quartier ya Nkafu ni muri commune Kadutu mu gisagara cha Bukavu nigira hiki ku musaya inyuma y'umucanwa wanahitanye abana babiri mu ijoro ryo kwa Mungu rica uwo kwa mbere. Rekumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima abandanye n'ino nkuru.
Iyo nkongi y'umuriro bivugwa ko yatangiye hagani saa ine z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere igatwara ubuzima bw'abana babiri bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'itatu n'itanu. Icyayiteye ntikiramenyekana neza, ariko umwe mu bari batuye Hankafu yabwiye Ijwi rya Amerika ko yaba yaturutse ku muriro w'imbabura y'umwe mu baturage bari batetse.
Moto ilitoka na ni mbabura donc jiko ni mtu alikuwa na arazo.
Umuriro watewe n'imbabura cyangwa si ziko, ni umuntu umwe wari usanzwe ateka amandazi yarayatetse rero amavutaratombo ku muriro ufata inzu yose. Mu nzu ye hakaba hashobora kuba harimo peteroli cyangwa lisansi. Iyo rero nayo yahise igurumana cyane. Iyo nzu imaze gufatwa igenda ikongeza izindi zose kugera ubwo karitsiye yose ifata
nyumba pre ko waka ayo ikenda nambukizia nyumba zingine ndukisi karitsiye yote likamatika vile.
Kanisa stani gice za manywa bamwe mu bari batuye Hankafu ahazwi nka Kanzayire muri komini Kadutu biganjemo urubyiruko baragerageza gutora buri bice by'amabati ferabito imisumari n'utundi twumba twasizwe niyo nkongi y'umuriro babigurisha kubagura ibyuma bishaje. Utereye amaso kugera muri metero zirenga 500 nta nzu n'imwe igihagaze. Kureba hasi ni umuyonga w'ivugusa ndetse n'amakara y'imbaho zari zubakishije amwe muri ayo mazu. Celeste Birindwa numwe mu bari batuye Hakanzayire aratwereka aho inzu ye yari iri, ariko niho wamenya ko yanahigeze. Inzu yanjye yari iri hano, yari ibyumba bibiri na salo hejuru, hasi naho hakaba undi wankodeshaga. Ibyacu byose byakungutse, ubu ntacyo gukora uretse abana gusa twashoboye gusohoramo. Ibindi byose byo mu nzu byahiye, habe no gukuramo na kamwe, yaba imyambaro, ibiryamirwa kugera ku isahani n'ibindi bikoresho byo mu nzu byose byakungutse. Bamwe mu bari batuye Hakanzayire barashinja inzego z'ubutegetsi uburangare mu gutinda gutabara kugeza ubwo hashya amazu yari atuyemo imiryango irenga 500. Twabuze ubutabazi, hari zimwe mu nzu zakabaye zazimijwe kubera ko zari hafi y'umuhanda, ariko zose nyine zakongotse kubera kubura ubutabazi. Ubutabazi bwa meri bwaje butinze, bagerageza kuzimya biranga birananirana kuko yari imodoka imwe gusa, byari bikomeye cyane. Twe nk'urubyiruko twagerageje gushyiraho akacu ngo tuzimye, ariko natwe umuriro turusha ingufu, niko kugenda kubibona. Rero kuba bari batuye aha kongera kuzanza mu mutwe ntibyoroshye, ariyo mpamvu basaba leta n'abandi bagira neza kubagoboka. Turasaba leta nk'umubyeyi ko yaza ikatugoboka ikaduha ubufasha, batwubakire ndetse barebe ko banaduha ibyo kurya, kuko abantu bose batakaje buri kimwe. Ndabaho nti udufaranga twose nari mfite twahiriyemo nta namba nsigaranye, abana nabakwirakwije mu baturanyi, niba tugirira impuhwe badufashe icyo babona cyose
baduhe.
Ejo saa tanu z'ijoro ni uku turi ntiturabona n'ubuyobozi n'umwe, nta bakuru ba leta, nta n'umudepite n'umwe muri bariya twatuye wari watugeraho. Turasaba leta ko yadufasha cyo kimwe n'abandi bagira neza, nibura tukareba ko twatunga abana bacu. Kugeza ubu uretse inzu zirenga 300 zahiye, nta gaciro kagenekereje mu mafaranga k'ibyangirikiye muri iyi nkongi twari twakamenye ubwo twateguraga iyi nkuru. Twagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi muri komini Kadutu ku kigiye gukorerwa bari batuye Hakanzayire, ariko ntibyadukundira. Batubwiye ko bakiri mu nama yiga kuri iki kiza hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'umujyi wa Bukavu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Arakoze mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Nshuti mwari muri kumwe natwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo kuri uno wa kabiri, ni no ngaha bibaye birabangirira. Mwakoze kudutega biri. Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro na mugenzanje Fasil Gebehu yegeranije amajwi. Tubike banure tubifuriza kubandanya muranirwa mu banyi no mu vyanyu naho mu masaha ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabanye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'uburundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahura